Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika muri kurikirana iminsi yose kuri radio inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu na kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mu mwanya turabashikiza ikiganiro muri sanga mwumvirize iminsi yose saha 10 zo kumuhinga mu masaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Amara imbere yaho turabashikiza amakuru avugwa mu karere. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zinamuntu CNDH Commission Nationale Indépendante mu rurimi rw'Igifaransa usaba sentare mpuzamakungu mpana vyaha guhagarika amatohoza y'ibanze yatanguje ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Eloge Burikaneza. Eloge wiriwe? Eloge uranyumva? Muratubabarira. Eloge ndi tumufise ngaha. Eloge uratwumva?
Ndakumva neza Fidel, nimeza mwanyumva.
Ndabumva. Nizihe mpamvu uwo mugwi utanga?
Fidel, umugwi uvuga yuko icyatumye usaba kwa amatohoza yatanguje wase nkaye mpuzamakungu mpana byaha ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka 2015 mu kwezi kwa kane kwiyo sentare bahagarika. Ushikiriza ko ikituma umugwi uvugiri ari uko ibyaha byakoze icyo gihe bitarengeye ubushobozi bw'amasentare yo mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mugwi kandi ukashimiye ukanashimika uvuga ko uravye ibindi bihugu umugwi isentare mpuzamakungu CPI yatangujemwo zafatimwa n'u Burundi nka za Siriya, Irake n'ibindi, hakozwe ibyaha by'agahomera bunwa ugereranije n'ibyakozwe mu Burundi. Bavuga ko ari ibyaha kandi ari bifatiye cyane cyane ku njyana za politiki gusa.
Waba wabivuze ni mwikete waba wandikiye iyo sentare?
Umugwi wasohoye urwandiko, wasohoye urwandiko aho uvuga ibintu bitandukanye harimo ibi, harimo gusaba ibihugu byafatiwe ibihano u Burundi n'abategetsi b'u Burundi bamwe bamwe kubihagarika bigafutwa, hagakomeza ibiganiro hagati y'u Burundi n'amakungu hamwe n'ibindi bitari bike bikubiye muri iryo tangazo wasohoye.
Urakoze. Yari Eloge Burikaneza azaza kudushikiriza ayo makuru ku buryo bunonosoye mu makuru yacu akurikira. Mu Burundi kandi kompanyi yo mu gihugu cya Tanzania igiye gutangura gukorera mu Burundi. Ni kompanyi rero y'indege zitwara abantu. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika. Turacyariko turamurondera ni Pierre Clave niyo nkuru ari Arusha. Ni twamuronga turabashikiriza iyi nkuru. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki atari make ajejwe guharanira amahoro n'umutekano mu Burundi yaravutse bifatiye ku ntambara n'umutekano muke igihugu gihitiyemwo. Rimwe muri aya mashyirahamwe yitwa Mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, no kuvuga mu rurimi rw'Ikirundi, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. uwo muhari ugizwe n'abapfasoni bava mu mihingo yose n'ubwoko bwose no mu bisata bitandukanye ukaba waragwanije ikiringo cha gatatu cha president Petero Nkurunziza warasavye kandi ko maradiyo yigenga yugawe mu Burundi kandi aronswa indishi ku bintu byose zononekaye igihe yasamburwa uwo muhari atangaje ko watewe impungenge n'amajambo yaririmbwe mu nama y'umugambwe uri ku butegetse mu Burundi CNDD-FDD yabaye mu ntara ya Kirundo mu burako bw'u Burundi video yayo yaherekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017 yatera kama ku gufata ku nguvu no guterinda ku nguvu abafasoni n'abigemera batavuga mwe na leta ngo kugira abavyara imbonera kure umutumire mu kiganiro muri sanga cuno musi no umuvugizi w'umuhari umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi Karine Kaneza aratubwira rero turaje kuvuga ku migambi n'ibikorwa bafise hamwe n'ibibazo bahura navyo ndabaramukije madame Karine
ndagize yambo nkongera nkaba ndamukije kuvereza
mwotubwira igihe uwo muhari washinzwe
uyu muhari washinzwe mu 2015 igihe abapfaso n'abigeme n'abapfaso ntibaba biha byerekano mu kwezi kwa gatanu kumiriza irenga ry'amanda ya kabiri kongera ko bari kwa
umurongo wa telefone ntumeze neza sinzi aho muhagaze nima mwashobora kugirayo gatoyi tukaraba ko byumvikana neza radio y'u Amerika. Allo?
Ubumura?
Biracacikagurika.
Ubu naho?
Ubu hari mitendo ubu.
Okay.
Mwasubira mugatangura mukishura igihe mwashinze umuhari.
Umuhari washinzwe mu 2015 igihe abapfasoni abakenyezi n'abigeme bategura imyerekano bakagenda mu mabarabara y'u Bujumbura kwiyamiriza ihonyanga y'amategeko y'u Burundi arenga u Burundi hama bakongera bakagira imi alo muranyumva
ndabumva muwandaye
bakongera bakiyamiriza ihonyanga ya constitution akore yarusha
uwo muhari ugizwe n'abande
ugizwe abagore b'ubwoko bava mu koko bwose bava mu bisata byose bava mu mihingo yose y'igihugu ikoze mwo n'aba abagore bo muri diaspora bore bari
birasubiye kuvuga nabi reka kubera ubuhinga bw'ivyuma dufise ikibazo cha telefone tubibutse ko muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri kumwumviriza ikiganiro muri sanga aho mu kiganiro turi kumwe n'umutumire wacu Karine Kaneza avugira umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi twariko turavuga imbere yuko haba ibibazo ku telefone kubagize uwo muhari wanyu mwashobora mukabandanya mutubwira abawugize
urakoze abawugize nariko mvuga yuko ari abakenyezi n'abapfasoni n'abigeme
bava mu mihingo yose bava mu bwoko bwose bw'i Burundi.
Nihe migambi mwishinze?
Imigambi novuga yuko isa ni ari nk'itatu. Umugambi wa mbere ni ugukorera igaruka ry'amahoro n'umutekano i Burundi. Umugambi wa kabiri ni kuraba ingene muri ico gikorwa nyamukuru ico no cita ko ari nk'igikorwa nyamukuru turondera kuvugira iryo garuka mu ma organization menshi no mu bihugu byinshi cyo twita plaidoyer international. Ica kabiri ni kwifatanya n'ayandi mashirahamwe nk'ayagwanira akazi na agateka akazi na muntu ayandi ma organization humanitaire za nka Maison Shalom par exemple tuza tugakorana kugira turabe ingene dushobora gukomeza igikorwa cabateshejwe izabo bakava i Burundi. Ikindi ca nyuma tugira turabandanya twiyamira ibyo tutashoboye kugira muri ajya amabarabara y'i Bujumbura mu 2015 tuba ico gikwa kirabandanya ndakunda no kubivuga nti amabarabara y'i Bujumbura yarugawe mugabo twarinze kugura ayandi mabarabara. Ivyo rero bigatuma tubandanya igikorwa co kwiyamiriza co kudenonsa ihonyanga ry'amategeko i Burundi amabi abandanya kogwa cane cane kuvyerekeye wanavuze uti indirimbo zaba mu rujya mugwi w'imbonerakure amabakoregwa cane cane kubakenyezi nkuko vyerekeye gufatwa ku nguvu gututizwa kuba torture ku guhunga kuko ivyo sinoreka kubivuga igikorwa cyo kugerageza gukorana n'abakenyezi bahunze kandi n'ubu bagihunga ni igikorwa gikomeye cyane kurondera kumenya ingene umuntu wese yobafasha kandi tugasura rero tukagenda tukabwira abarundi batari muri uyu muhari wacu cyangwa abarundi bari muri diaspora cyane cyane abarundi bari muri diaspora tubabwira tuti nimuze dukorane turabe ingene dufasha bene wacu.
Nikihe mumaze gushika ko muri icyo gikorwa mwibaza ko gifite akamaro?
Ni ico novuga nuko tumaze gushika ku bintu nka bibiri. Ica mbere ikibazo cerekeye u Burundi ntikigiye kuva mu mitima y'abarundi n'abatari abarundi vuba. Ico ni igikorwa nico twashitseko. Uno munsi u Burundi ni murabyibuka yuko ejo haraciye iminsi ibiri bwarasubiye kuvugwa hajya muri Nations Unies. Abatwaye u Burundi uno munsi mu bintu batifuza bya mbere ni uko ikibazo cy'u Burundi cyangwa ikibazo cegamiye umurundi wese atari Burundi uno munsi yahunze nk'abari muri uwo muhari wacu n'abari mu mihari no mu yindi mihari kitovugwa zabije byaranze. Ikindi cya kabiri nibaza mugabo ari ni igikorwa cyo kubandanya sinovuga ngo hari ikintu definitive kimaze gushikwa. Nibaza yuko ari akazi tutegerezwa kubandanya dukora kuko ntituri ko dukora si proje nta ma objectif sino nta wujya guharanira ningene twitwa nibaza ko bivuga byinshi wujya guharanira amahoro n'umutekano n'igikorwa cya minsi yose kandi kibandanya imyaka myinshi. Icyo rero nashaka kuvuga n'uko ubwa kabiri ari ukumenyana n'abandi barundi ari ugukorana twama twavuze no mu biganiro bimwe bimwe twatugirana n'abandi barundi bari mu yindi migwi tuti mbega iyo erega ingorane twaciyemwo zaratumye tumenya abarundi bari bicambo tumenya abarundi bari bakiboshwe tumenya uvuga ati uno munsi reka nterere iki giciyumviro abantu bakigendera bagisubuhizi ico rero nico nibaza yuko burya ntidukunda kuvyibuka muri ibi turimo muri iki gikorwa kenshi usanga umuntu avuga ati ego turamaze kugira ibi turamaze kugira mugabo burya no kumenyana no kwegerana ni ikintu gikomeye.
Abanywanyi b'uwo muhari bangana iki muri iki gihe?
Ico kibazo jecongora kwishura kuko si parti si parti politique si ni mouvement y'abagore baharanira amahoro je ituma ituma ndavuze gucyo tu numvuga nti mu batuvugana tuharuye kuri list turashika ijana tukarenga mugabo murabo ijana harimo abagore barongoye iyindi mihari uko nayo nabivuze tuva mu bisata byinshi kandi tuva mu migwi myinshi hariho aba nkumbura abadushigikiye mugabo badashobora kubivuga kubera lakiri Burundi babi Burundi kandi nkuko tuje nawe n'abandi bose abari ko baratwumviriza babizi burya ugiye guhagarara ngo aravuze ati ibiri ko birakorwa i Burundi na kamara maza kandi cyane cyane ari umukenyezi ntaramba urumva icyo no kubwira chef officier de mugabo hari ira amashama ibiharuro dufise kandi bibaza biriho birarenga gusumba iyo icyo gitigira
reka tubandanye iki kiganiro ku mirongo ya telefone ku bariko baradukurikirana bariko baradutera kamo dufise Patrice uratwumva
ndabumva neza
watubwira irindi zina ukatubwira naho uhamagaye uri
nditwa Uwimana Patrice uhamagaye ndi Bujumbura
mufise ikibazo canke icyumviro
icyumviro hani cyane
mugishikirize
yumvise ibyo mfasha ni yavuze nkaba maze no kumuramutsa
ego
ngaho nkaba mbona yuko burya ubundi aracyafite ingorane nyinshi aracyafite ingorane nyinshi kubera abantu bose kenshi usanga bavugira uruhande barimo ibyiza biri muri uyu ruhande bakabivuga ngabo ibibi biri iruhande rwabo ntibabivuge ibibi biri ahandi bakabivuga ngabo ibyiza biri ahandi ntibabivuge mfatiye kuki mfatiye ku byo mfata nyavuze ngo icyo gihe umuhari wabo wavuka akaba wavutse igihe hari imyiyerekano ngaha mu Burundi
Allo? Oui, mu bandanye.
Oui.
Ndaneva. Okay. Impande rwo kugita imyerekano gambe na mbere hamwe mbona kwari kosa. Kubera ko tuzi imyerekano yari ibintu pacifique. Mugabo uko mwagiye murabibona sinibaze ko kuvuga ko iyo zari manifestation pacifique. Hagiye ubwanjye mvuga ahanyene naragira ingorane muri iyo myerekano ite ko ndirenganira bakakomica bafite iki none uwahe tukavuga ngo n'imyerekano y'ukuri yego ko atana rimwe abo twumva barigera bavuga amakosa yagiye araba muri iyo myerekano aho biki umuntu bamuturiye eske mwaguma muri iyo myerekano
reka agire icyo abivuga ko
mbega ko atana rimwe mwari bwigere mwiyamiriza ba bantu bicaye mu makaritsi ari mu byo misore yanyu yagize imyerekano iyo zigafite inkoho iri bwica abantu
reka bishure mumwishure madamu
ndacabandanya
umwanya dufise abantu benshi turiko turarondera gerageza unyarutse abishure mumwishure Karine
ego murakoze urakoze Patrice Uwimana ubadije icyo kibazo ntiko cyari kimwe cyari nk'icyari harimo ibibazo bishika kuri bibiri cyangwa bitatu icyambere ku byerekeye imyerekano ego yari imyerekano uti imyerekano pacifique none ga Patrice nagiye ndakurungikire usubire ugende urabe imyerekano y'abapatu n'ingene yari imeze bari basize amamushwari yera mu ntoki ayo mafoto yarazungurutse isi yose hari nkoho wigeze ubona uwo muntu abo bapfasoni bari bafite hari uwo wabonye bigeze bafatwa hari uwo wigeze bumva bavuga bati reka tuzokugira uko tuzokigaruka icyakurikiye cyari gike baciye babapfunga hariho mu bantu dufise hariho abazimanganijwe rero iyo turiko turavuga kandi ndifuza ko Patrice nabiyumvira nkawe canke babona ibintu nkawe bariko baratwumviriza hari hidi mubiri na shaka shimikirako kino cha mbere nuko muga mubiri ko birakogwa Burundi kandi twicare tujumvikane uwatambutse wese yagiye mu ngorane abo bapfasoni bari basa mamushwa amafoto aruzuye iyo mbyo ngo byari bibi kugira imyerekano mbega iyo agateka kajena muntu iyo umuntu yabuze ayacira nayamira iyo umuntu atagishobora gukora ibyajejwe kubera abuze n'ikintu na kimwe yiretsuga muri documentation gikorwa cya mbere gira ni iki none si cyo kuvugana na mugenzi wawe uti ingu mfashe tugende tubyerekane tugerageze tubyerekane mbega bandikiye abategetsi b'i Bujumbura uno munsi bakababwira bati nimureke gukora iryo bara ageze i Gafatrice reka ngaruke ku za jeune rero bo baragize ngo harabaye wavuze uti uraba ikintu uraba kote imwe uraba kote zose ego nicyo jewe ucugenda usome urondere ko iyo turiko turavuga ibintu ifo ko tuvyitaya neza amabi yakozwe uwo mu jeune yaturiwe mbeagayema ko jewe nzi habaye ivyandiko vyinshi cane aho hari haciye amezi abiri canke amezi atatu abo ba jeune bo mu makarti bariko baragira ama demonstration hari haciye amezi abiri canke amezi atatu aho uwo mujene uvuze yuko yaturiwe kandi aratubabaza twese umuntu wese amaraso yasesetse muri byabaye aratubabaza twe ndari kubwira ko nanje ndi umubyeyi ndafise ibibondo none uyu arakubabaza gusumba Nepomuseni afite imyaka 15 barashe amaboko ari hejuru uwagiye kukubabaza gusumba ujya mwana w'umukobwa imbonera kure zitandatu davyoye uno munsi atagishobora kuvuga agiye kukubabaza gusumba umukecuru nabonye mahama ambwira ati je narahunze muri 72 uwo nkuru nziza agira asubira mpungishije iyo mbonera kure yafashwe ndayiririra mugabo shingiye kwibagira Nepomuseni none wibagire mama wawe wibagire nyokokuru wawe kubera umbura uvuga uti jewe nkuru nziza kubera ari perezida kubera ari umutsende depute je nkaba umuhutu uyu nawe akaba ari umututsi jewe nije ujya niyombabaza nk'uzi gusumba urya fidari bambabari je mvuga ibintu uko biri umubyeyi ne nk'umubyeyi ndari kubwiye we Patrice sinzi ko tuzabana ntimuzosubire na rimwe umuntu wese ari Burundi ahagaze avuga ati je ndashobora kuvuga ngo no ibi nibi mwaraturiye mwaragize iki abapfuye baratubabaje mugabo ni umurundi wese arinda kutubabaza kandi utubabaza cyane uno munsi reka ndakubwira rero Patrice n'uri karakumbiriza n'uri karanimbiriza wese abatubabaza cyane n'abakiriko barapfa uno munsi none hari imyerekano ubu naho iri kiraba none tuvuga iki
kuri telefone kandi dufise ndabakenga uratwumva
eba ndabumva
mwavuga irindi zina ryanyu naho muhamagaye muri mufise akabazo canke intererano
ndiwe ndamubaza yavuze ko umugwi wabo canke ishirahamwe ryabo riva mu migwi itandukanye mugabo ntiyashoboye kutubwira iyo migwi iyo ari yo kandi ntiyigeze anatubwira by'ukuri ibyo agiye guhindura mu Burundi ikindi kigira kabiri ni uko atigeze avuga ahantu bakorera nkombure nga mu Burundi ndiko ndumviriza mu mvugo ziwe ari hanze nane nk'abantu bari nko mu Burundi nkombure bafite nk'ingorane izicanye ziriya bazoza gute bazobafasha gute ikindi nacyo cyane amakenga ni uko yavuze ko umugore wabo umubare wabo bawiyumviriye mu gihe cy'imyiyerekano nkumbure ubwo niwe wawiyumviriye kubera agashavu canke iyindi nkombero mbeho agiye guhinduka kuko nzi kenshi hariho imigwi myinshi iharanira agateka kazi muntu gusa icyo nawushima ni uko ari abakenyezi bashoboye kuyamo kuko nimerewe cyane mbeho tubwira by'ukuri inkombero
reka bishure
ubutumwa bose bamukurikire ico akaba ari ibibazo murakoze
murakoze mu mwishure Karine
ego ati mbega umuntu ari Burundi ca mbere niwe twabaje ati abantu bari mu migu nyinshi yashatse kuvuga iki nashatse kuvuga abapasoni na aba apasoni n'abigeme bari mu maorganizasi atandukanye nashatse kuvuga iki hariho aba abize amategeko hariho abaje bava mu ma association asanzwe ari hi Burundi hari abaje ari abadandaji hari abaje ari abadepute hari habaje bava mu mapati atandukanye na CNDD iri mu dayer nje nashatse kuvuga cha kabaretse mbega abari Burundi ko tacu bariko baravuga ko abari Burundi abafasha gute abari Burundi nti wabivuze kandi niki abo abari Burundi n'umunsi n'umunsi gayemwe si Burundi baracyagoye ko bavuga kuko bavuga nkuko nyimba wari kurumviriza navuze nti reka twese turafise abapfasoni bari muri rya myerekano bazimanganijwe hari abapfuye hari abafashwe ku ngufu kandi ikindi igitwa je nicyo kintu ndakigaruka ko nuko umenge Burundi kubera impfu n'ubwicanyi twaciyemo hari ibintu tuvuga ducisha ko ngo mbega ngo mbone ngo nkabo ngo mucamo wafasha gute uko tubafasha ni kwinshi ukaba ntakongeye kuvuga reka no kuganira birakwiye mbega uwo muntu akeneye kuja kwa muganga uri Bujumbura wambwiye turi mu Cibitoke jewe ndi hanze none uwo mupfasoni ari Bujumbura avuga ati umwana wanje aragwaye nta buryo mfite hari icyo wumfasha nitwa dufashije icyo ni cya mbere icya kabiri mushaka gushika kuki intererano yanyu ni ngiye intererano yacu numva no ishira mu ntuze imwe mu jambo rimwe muramba bari anda hantu habi kunda nyaki ngo afese nagerageje kurondera ahantu telefone mutumvikana neza kuzana intumbero y'ukuri niko no kwishura urazi kwi Burundi hariko haravugwa hariko haraba ama dialogue entre abari ku butegetsi
ibiganiro
biri hagati y'abari ku butegetsi n'abandi n'abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi muri ibyo biganiro n'umbura abanye politiki barafise icyo bapfuye n'ibyo mugabo twebwe nk'abapfasoni twebwe nimuribuka ko nigeze kuvuga nti turakorana n'amashirahamwe agwanira agateka kazi na muntu turakorana muri kadri y'ivyitwa hariho alo
oui reka tu munyarutse mu mutanga icyo cyumviro tubandanye
yego nashatse kuvuga yuko rero muri kadri yabo y'imigo nyinshi dukora tugerageza kuzana muri ibyo biganiro hakazo kuzozana ibibazo byerekeye ayo mabi abandanya akoregwa Burundi ni kubyerekeye ikibazo cya justice impunity
radio ijwi rya Amerika i Washington DC
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bonante
biroroshye cyane wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika
mu masegonda 60
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka mundu ndi kuri ijwi ry'Amerika
hano turi kuri radio ijwi ry'Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga kuri radio ijwi rya Amerika kirabandanya turi kumwe n'umutumire wacu Karine Kaneza avugira umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ku murongo wa telefone kandi turi kumwe na Nshimisha muratobabarira yavuye ku murongo wa telefone tubandanye iki kiganiro umuntu aravye ibihugu bitandukanye biva mu bice bitandukanye ku isi byaciye mu ntambara mu matati kenshi usanga abantu b'igitsina gore abafasoni n'abigema aribo babangamiwe cyane kurushiza muri izo ntambara ku byerekeye umuhari wanyu ikibazo nk'ico mu gisigura gute ni bihe mubona byokorwa kugira abafasoni n'abigema bakingirwe kurushiriza
icambere ruko bokumbigwa uko bokumbigwa nkumura abapfa umupfasono no munsi ntavuga nk'umushinga ntahe ntavuga kwegera ntavuga nk'abaga urumva ko ngenda bivuze kwera mukanyaga ezo warumbwiye uti muze muri abakonsize uko ritagora bitagora kuba konsize bwa ndo kwe mu tubazi bado bike mugabo tubasigurire neza ikibazo cy'umukenyezi no munsi ni ikibazo gikomeye mu makonflikt mu bwicanyi bwose buba twebwe nk'umuhari wacu icyo tubivuga ko tuvuga ko ibintu bibisi icya mbere kubwira bihaze ko bihagarikwa ni uko birinda kuvugwa bikabanza bikavugwa ikigwa burya nta muti uronderwa umuntu atabanje kuraba ingorane ahira ingorane ya mbere yo kubyerekeye Burundi tutimiyiye ni mu bantu nkanjye ndabibwe mu gifaransa ndagerageza ndacoroshe ni l'absence de moralité yagiye iraba uko imyaka igenda
ni ugutituka kw'imico
kuba warataye akaranga k'ubuntu ubuntu wasese icyo ni cya mbere ibyo rero turinda gusubira kubyubaka kandi ntitubyubakira mu nda gusa tubyubakira no mu nzego zijejwe igihugu byubakira muri bajya abanyeshuri iyo ndabivuze ndabikwe kuri rya videwo y'imbonerakure iyo ubonye abana kuko bajya barahantu iyo videwo zisa zibaye zitatu baziraza ntibakora cyane mugabo agenda bakita niyo bariko baravuga ati tuzobatera amatwi erega umugore uno munsi yahunze ari Tanzania ari Congo ari hehe arabivuga erega ko bamuvyoze ko bamufashe ku ngugu urumva si ukuvuga ibyo bazobukora ariko baranigamba ku byo bakoze ubwo ni ubuvu bwayo two byageze icyo ni cyane icya kabiri ni uguhana kubihana kandi
mu bice ku mayange
ibyo guhana umuntu akabikoresha avec justice et équité ibyo ni ibyo bibiri bitegerezwa kubaho kandi twe duharanira
reka tubandanye ku murongo wa telefone kandi Muhammed araduteye akamo Muhammed uratwumva Muhammed uratwumva alo mutubabarire Muhammed ku murongo wiwe ntidushoboye ku muronga ikindi wa muhari wanyu nibihe bibazo mubona muhura navyo
ikibazo cya mbere turonka ni nk'ibyo umushefu wa VOA sinzi ko ari umurundi sinzi ko ari umunyamerika abagize ayegeze ujya kuba interrompe kazi canke mu byo rikorakora sivyoroshe aba ibitu ibiduhagarika ni byinshi hari aba bashaka ko dushika ku itambo effective ora kazi kacu ari karekare akazi koroshe hariho kubura uburyo kutwebwe nta finance madufise nta nta kuko ntitwashizeho gatwendera ama finance cyane cyane amambuga ntega twe ntituri ONG twe turi ciyumviro turumugwa la paso ni bahuriye kuciyumviro kimwe tukarinda kuba tugacuba
eh
so ni cyambere cyakari bizini ngorane tugira ni ngorane y'ibibazo turaba no mubabaro cyane ko no mu cyane cy'ikibazo kandi bujya n'ikibazo kinini no mubabaro afite ni kubura turaca mu minsi tubwa tuti mbega tugirise none iyo heje kumva ba ufite service y'abantu bashika kuri 120 bose babaye jele
reka dusubire
none tubafashe gutuzo
reka dusubire ku bariko baratwumviza bariko badutera kamo ku telefone dufise Evariste uratwumva watubwira irindi zina ko atubwira naho hamagaye uri
nikangenda kuri Evariste ndamutaka atabyumva
ufite akabazo canke intererano
nakab ni ngera ofise kuri abakenyezi naba bakobwa agise amashyira hamwe bifanye n'ibintu bituma biri by'intambara bagombye kugira amashyira hamwe ko nabo barafite uruhara runini cyane mu gihugu cyabo urabona iby'intambara turimo yaratanye n'ihohoterwa ku bakenyezi n'abigenezi ara bese barafashe ku ngufu bibiri biratuma nabo nyine baca bagira n'urunani hamwe n'uruhara runini cyane muri polisi no muri leta bakagira n'ingene bashobora kwivugira bari hamwe kubera bagize amashyirahamwe arafashe ibiri afasha cyane ariko turabashimira cyane abo biyumvire kugira urwo runani n'ayo mashyirahamwe
murakoze
eko
murakoze tufite kandi kuri telefone Reverien uratwumva
eko ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbereye
Monsieur Reverien
uhamagaye urihe
ngahe mu cyumbo
mufite ikibazo mubaza canke icyumviro muterera
okay ni nk'icyumviro cyangwa guterera
Ishyirahamwe
nabumvise ko hari ibintu byo bishinze by'abakenyezi abigeme bishinze kurondera amahoro mu Burundi nicyo nashaka gutera ni uko kenshi yahagiye usanga mu Burundi ibintu byose biba umenga tutana ku imyikomo aba nibo bagira nabi abandi ati abandi nibo bajya nabi ni nk'uko numva ari umuntu akuze kandi hariho abakurira kenshi baba mu gutanga impanuro bakaza baraba ukuntu bahanura nka cyane cyane urwaruka ka kenshi ni urwaruka nibyo tuva mu mporo hagiye dusanga twinjiye mu byo shaje kivanye n'ukuntu n'ibyo batwigisha
reka
icyo kibazo ndagikunze cyane
arabasabye iyo mpanuro mwotanga impanuro mwotanga Karine
ibintu bibiri icya mbere iyumvirize icyo umutima wawe uri kurakubwira ujya umurundi abarundi turazi ubwenge abarundi ntiduhendwa fasima banza wiyumvirize indabi mbega ikindi ko ndumva nico sico ko umutima wawe azuka muri kurakubwira niyo mpanuro ya mbere impanuro ya kabiri ko nimba warezwe n'umubyeyi naho utwa warezwe n'uwakubanye n'uwo wavuye mu nda itandukanye antre ikibi ni iciza umurundi kenshi bugera abagifite tutora ibyo dushaka hajya ni gake duhemba turabitora tuba twabitoye ku bintu ica kabiri ku byerekeye inyigisho ku byerekeye urwaruka yewe icyo nababwira icyo nabatekereza ni kimwe uburundi bujya nimugende muri iswari mubanze murambye mbega byagenze gute twamatse uko tuvuga ngo bajya barishe ngo abanabo barishwe nabo barahunga hari ikintu kimwe tutegerezwa kwama twibuka umurundi wese ahari nuko ata justice yigeze ihaba twamye twubakira kuri impunity turaterana kwa makosa ama tukaca twicara ureka twubake ureka twikawushi ureka dusubiye ugwara uko no munsi ico duko kandi regera rega naho nkuta gatwenda kumirisha mugwaruka murantunga uno munsi ico dutegerezwa kwiyumvira nuko ico tukaca kimbega iki kintu cyose ndiko ndabwirwa kiranwara muri ico twita credibility pese aba bantu bariko binyegeza inyuma yanje cyane turahagararanye ikindi nacyo nimwemere nimuzokwemera umuntu azobabwira ati erega bajya nibo batumye ibibiba ko nta n'umwe atatumye ibiriko twiraba biba nta n'umwe muri bajya batisha atafise uruhara urababaza mbega uruhara rwawe n'uruhe hama murabica la justice hamwe n'imitima yanjye
tufise kandi Ivan uratwumva
ego
watubwira akandi kazina kawe ukatubwira aho uri
nitwa Ivan Nkuriyingoma
muri he
merere Bujumbura
mufise ikibazo cyangwa intererano
ikibazo
mubaze
nagomba kumubaza ko burya uravye bona bukene turi munsi bwo bwa butuma rimwe na rimwe ugwaruka bareze ruca mu bintazi
reka bishure mu mwishure
ego nibyo mugabo n'ubukene buterwa no gutwara kubi so bukene busanzwe n'ubukene bwari bushobora kugwanywa kuva kera nibyo we na pauvreté ni murantunga ndabivuge mu gifaransa ni tapis rouge mu gukoresha abantu gukora inabi nibyo nuko hariho nabavuga ngo no gusenga kintu cyose kikuraje ishinga fese mugabo pauvreté iri Burundi reka twicare twirabe yari yatejwe niki yazanywe gute hajya mu Burundi no munsi yari akwiye kuryama adafunguye hajya twari dukwiye kuromba twari kuba dukwiye kwicara dukise nini mbega iyo famine irimo bande ni bande mbega ari muri iyo famine hama ni bande bagifise ibintu no munsi muri afurika si Burundi afurika yose icyo kibazo kiriho mbega ninde aryama akabyuka hama ninde arara arahunga ninde arara arasonza abyuka so ashonje akirirwa ashonje ni bose oya kandi wewe Lionel wewe Varis n'uyundi ya telefone ntibuka iyo nyisho turayifite si pauvreté ituma abajene bagenda kwigishwa nabi no leadership mbi ni l'absence de vision kutamenya icyo dushaka kubaka cyangwa kucirengagiza na ma compromission ce ne sont pas si médiation, si négociation, no kugira ma compromission kubakira ku kinyoma kandi wa abatelefone cyangwa ariko barumviriza ayo majambo ndiko ndavuga murayazi
reka tubandanye Eric nawe nyene ari ku murongo wa telefone Eric uratwumva Eric mladutunga Eric ndakiri ku murongo nashaka kubabaza mwavuze ko mukorana na yandi mashirahamwe afise intumbero nk'iyo kubijanye n'amahoro n'umutekano ngo tubwire amashirahamwe mukorana no kugene mukorana
ego cyane cyane n'amashirahamwe nayo yarinze yeme gufata inzira ya exil ya prodeash ni bigiteka nayo maradio en exil abumviriza humura n'inzamba murazi yuko duhora mouvement des femmes irafise akamu ya mitera ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu abatahora babyumviriza muraba mubyumvise turafise nk'uko nabivuze se akazi korosha hari n'akazi ko gutera akamu hariho aspe yo gutera akamu hariho aspe y'ukumobiliza y'ukurwanira icyo kiyumvira ni icyemezo kirinda kurwanirwa hakaba hariho niyo aspect humanitaire n'ingutifana buze n'inka maison cha hari iki hari ho byinshi biraba burya ubuzima bwa minsi yose kandi kene nagire mvuge nkumbure ntari ushaka ko uburyo bwo kusigura ibi turimo ibi je navuga nti ibyatanguye mu ibarabara cyari guherezwa mu ibarabara yishaka yo guhagarika ibintu byo kurondera umuti ikintu gondi hawe mugabo 2 ans plus tard itatanguye mu biko birevolua nareze kuraba nti mbega mu kwazi kwa gatanu muri 2015 twari dusaba abantu banganiki bari bahunze bari moins de 30 cyangwa ningo cyangwa moins de 30 iki uno munsi turabye abahunze nyine bangana kamaramazi ya kamaramazi kandi bagihunga urumva umuhari icyo ndabivuga iki kubera umuhari w'abakenyezi wahuye uvuga uti oya iryo hunyanga ry'amakoro n'ibikihagarika turabe ingene tuda uno munsi namwakiye abari muri twe bavuga ati reka twiyumvire ingene abapfasoni bogira amaproje yo gushobora kwifasha reka n'abantu babwira ubu n'ibiro tuva ahantu bihugu batazi benshi bagaruka mbere bagiye bari mu matanti umuntu wese ari Burundi uno munsi iyo mubajije garukana kuri iyo mbega mushaka iki mukora iki dushaka twifuza gufasha bene wacu kandi uno munsi biranatugora kuko babaye benshi n'ubakiri benshi uwitwa Margarita baranyitse no yasigurira neza we abikora mu cyane
reka tubandanye dufise kandi ku murongo wa telefone niyo ngabo uratwumva
ndabumva neza
watubwira irindi zina ukatubwira naho uhamagaye uri
Janet Kanyanga bebe nda ibiraza muri gitega
mu ofisi kibazo mubaza cyangwa intererano
yego ni kibazo nagamandaze uwo mukenyezi ikibazo ni ibibazo bibiri namubaza ati ko abantu avuge ko ubwa mbere buba baravuye mu barabara bakeneye gukorera ku yindi strategi buba babona ko ku icyo n'ibarabara batsinze cyangwa barabaheshe icyo ni icya mbere icya kabiri mbe mu bagiye mu ibarabara bo baragize ingorane bo baratekekanije ukuntu bazobaha nk'indishi y'akababaro kuko ariko ariko agisha nk'abana benshi bapfiriyeyo ababyeyi babo bazobaza gutegereje ababyeyi bintu baza murakoze
reka bishure madame Karib
bon ikintu cya mbere ati mbega bagiye mu ibarabara mubona mwaratsinze mbega twagenda mu ibarabara cya mbere ni ukumenya yuko ikrize yacu ama uti cyo twita ibikoresho byo kwiyamiriza akabi niho nyanga y'amategeko biri kwinshi kuja mu ibarabara ni uti imwe sikasi yo gutsinda shanke gutsindwa imura gikoresha ugasanga ati ibiri efikase reka twiha amabarabara yo muri Union Africaine reka twiha amabarabara yo muri Nations Unies kandi n'ubu turashaka ko tuyatambuka ibarabara ntiryaheze ntabugawe amabarabara y'ibujumbura twatwuguruye ayandi icyo nisho nakwishura cya mbere barabara si kirya kintu geografike ubona uti ni hajya ndi kuri independance ibarabara ni ahantu hose ushobora kugira imyerekano frontiere z'i Burundi zaruga twarinze kugurura izindi n'ubu tukiriho icyo ni cya mbere cya kabiri ngo ababuze abiwabo mbega tuzogenda gute tubahoza gute cya mbere gikuru ni uko ujya umubyeyi kandi azi nk'umubyeyi kandi azi nk'uwavuganye n'ababyeyi babuze kandi batabye Burundi gusa abana bishwe na apartheid muri Afrique du Sud ababyeyi babuze abana babo aba LRA muri Uganda du Nord babica ariho benshi tumaze kuvugana umubyeyi burya asaba ibintu bibiri cya mbere kumenya uwishe umwana wiwe kandi icyo tuko turagikorera ko mbega ninde yampekuye kandi icyo rero nkagaruka kuri bya bintu byo kubakira ku kinyoma muri ati Burundi tutabifite agasaba no guhamba rero muri dinite ibyo bibiri ibyo ubimuhaye umubwire uti jewe na uyu hama ashobore guhamba
tubandanye
guhamba biwacu
tubandanye
burya gikuru kizaba kikoze
tubandanye dufise kandi ku telefone wa mahoro uratwumva
yego ndabumva Frederic
ni Fidel
Fidele ndabumva akagomba munda mutumire
arabumva ufise irindi zina mwotubwira mukatubwira naho muhamagaye muri
andi demokrate wa mahoro abandi mu gihugu cy'u Burundi
mufise ikibazo cyangwa intererano
ise ikibazo ni intererano n'ubutumwa aragomba kumuha azonjanira kwa mukapa igihe bazaba basubiye gutumira ibiganiro muri uko umunani urabona azogende avugire ugwaruka kuko urabona nk'ubu mu biganiro ntibasekiwe kandi ugwaruka ariko rukunda gukoreshwa haba mu bikorwa bya politiki bakoreshwa n'abanyepolitiki rero niyo yashika kwa mukapa azavugira ugwaruka nagarutse rukwige rugira indongozi intererano nanuwo mutera intege ku bikorwa byiza basanzwe bakora urambona yuko mu Burundi gikwiye ni uko impande zose zokwitaba ibiganiro kugira barabe yuko umunyagihugu ava mu bukene arimo yishomagire mu gihugu cy'u Burundi irateye ubwoba kuko hakiguhera muri 2009
reka bishure
oya Frederic inge manze mbandanye intererano yanjye
ubivuge mu majambo make dufite abandi benshi barindiye
bona muri kino gihugu cy'u Burundi nko guhera muri 2009 igihugu cy'u Burundi kidestabilize ubu nk'abajene basohoka ku mashuri haba fondamentale cyangwa imanitse bose basohokera mu ibarabara nta buzimarongo none esike muri 2009 bizokoroha yuko bategura amatora abajene bari mu ibarabara
reka bishure
yego Fidele mwagize neza kumpamagara
reka abishure madame Karim
yego
reka icambere nibaza ko cari cyo kudutera kudufata mu mugongo kandi urakoze n'ukuri ivyamukapa simbeshe senze ko nzomubona mugabo uzogenda wese nzobimutuma n'umunsi rero twohuye ntabyo nzokwibagira gushikiriza cyo ndakikwemereye cya kabiri sinumvise neza ko cari ikibazo canke yari karavuga ati mbega ama election azoba hari ubukene butagira uko bungana aho nyene niho ronkirici inyishu y'ibibazo byawe tega ama election avugwa hariyo pauvreté ni nyabaki mbega ama election avugwa ufise près d'un cinquième hariyo abari hanze hariho n'abari déplace ni nyabaki hazotorwa nde hazokwiyamamaza nde ntibazotorwa gute bazotorwa nande mbega amatora atama radio dufise n'inyabake mbega ama election ya 2020 ata radio pardon hariho zibiri n'inyabake wewe mbwiye uti reka ndabashikirize ico ugwaruka kwa mkapa reka nanje ndagutuma ubwira ugwaruka kirika murabivuga wa telefone uri Bujumbura ije murababwira kuko twababwiye kandi tukivuga reka dukorere ahabona dukorere na hamwe ije murabibwira ati none 2020 bibe dufise bene wacu batari nga dufise bene wacu ariko bazimanganishwa ta radio dufise mbega ryajwi ngo yerekane ngo ijwi ry'abanyagihugu cyashika hose twamenye inkuru nyayo mwayugari none kwiri hanze bizogenda gute matora ni nyabaki akazoba bintu bikimeze gutya inyishu ya nyuma ntazoba ari ama election
reka dufise kandi ku telefone nsengiyumva uratwumva
we neza
mutubwire irindi zina mutubwire naho muhamagaye muri
ndi Bujumbura mu Burundi ndi muri komine Muha nitwa Nsengiyumva Elia
mufise akabazo canke intererano
mwiriwe nuwo mubyeyi mwatumiye
arabumva mubaze akabazo cyangwa intererano munyarutse
haraheze iminsi nye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyo Burundi avuze yuko bakugurura ikone bagaterera kugira ngo hadobe amatora yo mu 2020 ama uwo mubyeyi akaba ari kavuga yuko ayo matora azoshoboka nimubona yuko inkuru idohava iba ukuri kuko ubwa mbere bahora bavuga ngo bagaruke muga mwarabyiboneye yuko aheruka kugira urugendo mu gihugu kibanyi cya Tanzania none kubera iki hari abantu baguma bibaza yuko atamatora yoshoboka kandi ashobora kuba kandi bagakoresha amaradiyo nyene adoba hari kubera bahora bavuga yuko
reka bishure
hatari amaradiyo amwamwe amatora tokunda
reka bishure madame kari
nimubona reka mbanze mperaheze akabatu
munyarutse dusigaje umwanya muto dufite abandi barindiye unyarutse cyane alo mumwishure kari
ego ati amatora ya 2020 ngo ariho konti ati nimubona yuko hariho sirumvise neza ko binyari imeze nabi yashatse kuvuga ati hariho ukorosha kwa guverinema y'u Burundi ko bariko baragenda kubonana n'abantu bo ku abantu abaprezida duhanye imibe ico nibaza ibintu bibiri ca mbere iyo mvuze nti nta maelection azoba ari karaba reka twibukanye mbega harya maelection iki umuntu agenda kiyamamaza parti kiyamamaza iri kumwe n'ayandi maparti ubwiki voila aba naba hama umuntu akogwe biri transparent biri libre ata violation iriho uno munsi gamushinga nta uko kwitoza novuga nti no kuba hariho kese ngo abarundi ngo baterere n'ubukene dufise burya bikwereka icyo umuntu arajwe ishingwa ikimuraje ishinga feza icyo nashatse kuvuga ati none kubera ko ingwa amaradiyo ngo atoge kuko burya ntutogwa na mugenzi wawe gusa kandi ntuvugwa na mugenzi wawe kukumvaho ntabara amatora uyu togwa n'uwo wabwiye uti jewe naho ntinyasha nk'utanzi nzokugirira ibi n'ibi amukemera kwamukonvenka uno munsi none jewe novuga nohamagara abana banje n'umushinga ntahe na mama nabo tuvukana ngo jewe nimuze mu ntore hama nkaca ndababwira ngo jewe nagize election niko karore noguha mushinga wewe wa telefoni
mukurangiza hasigaye mwanya mutoyi mukurangiza mwo bamufise ikindi mushobora gushikiriza ku byerekeye uwo muhari wanyu
nibaze yuko icyo noshikiriza nuko umuhari wacu ikintu gikuru tukora kuva muri 2015 n'icyo gutera kamu none munsi n'ibyo ngiye reka ndabatse ya kamu umurundi wese cyane cyane ari Burundi kuwo hanze burya iyo umaze kubona ibintu bitari bike burya uramenya uraba uragira intege gusumba ujya ari muri ubwo bukene ujya ari mu byo ngorana ari amafise ubwoba kandi umenya ngo ategerezwa kwemera ibyo bamubwira ntibije kuyumvira ukundi kuntu byarasa n'uko biriko biranyika nimwiyumvirize imitima yanyu nimwiyumvirize bijya nabwiye cyane cyane urwaruka murazi ikibi n'iciza murazi byumvikishijwe byiza n'ibyo mwigishijwe bibi cyo ni cyambere cya kabiri korera kuri ibyo muzi ko ari byiza korera kuri kazoza gashasha kubakiye kuri verite ukuri apana ukuri guproteja ukuri kuri beha nicyo gikuru nibaza no babwira
murakoze
hama nkongera
abashimira
ko namwantumiye
ehe
nkongera nkabashimira cyane nkongera nkababwira yuko byashimishije nuko
murakoze umwanya uraduheranye madame
byahora biri kuri muri sanze hari igihe tubishima natwe
twese murakoze umwanya urarangiye yari Karine Kaneza avugira umuhari w'abakenyezi nabigeme uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi turashimiye mwese mwakurikira iki kiganiro.